Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Yarabivuze mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe, aheruka no kubisubiramwo Evariste Ndayishimiye ngo nta munyagihugu ashobora kuburanya leta ngo ayitsinde kuko idashobora kwicira rubi. Abizi bijanye n'amategeko basigura guti iyo mvugo y'umukuru w'igihugu n'izihe ngaruka ayo majambo ashobora kuzana. Ivyo ni bimwe mu bibazo biza kwishugwa mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwo wa gatanu ruhuma mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Muteramanye na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Ivyuko leta idatsindwa, umukuru w'igihugu aheruka kubivugira mu kiganiro yagiranye n'ugwaruka ku munsi wa gatandatu heze mu gisagara cya Bujumbura. Icyo kiganiro cyabaye hamaze iminsi uruhagarara rutewe n'inyigisho leta yipfuza gutunganya kubigisha ngo barabaho ubumenyi bwabo bugera. Evariste Ndayishimiye yari kwa hagasopo amasendika y'abigisha yagabishije ko ashobora guhagarika imirimo kubera babona kwizo nyigisho aragasuzuguro.
Turafise ugwaruka uno munsi rutagira ico rukora, tuzoca durufatako tugwigishiriza ubwo nyene ruce ruza rugusubirira mu kibanza. Nawe uje aho gwahora ngo zoburanya leta, ninde yakubwiye ko leta imenja uzoburana leta iciba amemetajije eparti yo kwicira rubi.
Imvugo nk'iyo nyene Evariste Ndayishimiye yarayikoresheje mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe, ariko avuga amashirahamwe ashobora kuburanya leta kuko azokwakwa amahera yari yategekanirije kubaka ingomero za Kajeke na Mpanda. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance, uwizi vy'amategeko Gustave Niyonzima aravuga insiguro ahayo majambo y'umukuru w'igihugu.
Na kamara maza ni bintu umuntu adafise ingene yo bivuga kubona umukuru w'igihugu. Twisunze ingingo ya 93 yibwirizwa shingiro ari watwara urwego nshingwa ntwara no vuga pouvoir executive ashobora kubahuka akavuga ko leta itotsindwa n'umunyagihugu. Ni bintu rero bica bitwereka yuko urwego rw'abacamanza rutari rusanzwe rwigenga, kandi abatuma rutigenga ari abantu bari mu rwego rwa pouvoir executive nshingwa ntwara. Murere imvugo yiwe ni imvugo iteye kubiri nibwirizwa shingiro, iteye kubiri n'amategeko, kandi natangaje ikavugwa n'umuntu atoshoboye kubivuga, ahubwo yari gushobora kwerekana ko hari ubwigenge bw'urwego rw'abacamanza. Rero ni ibintu biteye ubwoba kuko twisunze n'ingingo ya 210 yibwirizwa shingiro riravuga neza yuko ibintu by'imanza atawe byivangamwo kiretse abacamanza bavyigiye kandi bakabikora atagitsure kiriko. Kanatsinda n'ingingo ya 214 mu gace ka kabiri irabitomora neza ku mucamanza aca imanza yisunze ibwirizwa shingiro, yisunze kandi amategeko. Kandi iyo ngingo y'amajana 214 mu gace ka mbere ikongera ikavuga yuko urwego rw'abacamanza ariyo pouvoir judiciaire yigenga n'urwego rurimwo umukuru w'igihugu ushingwa ntwara iyo pouvoir executive n'urwego rundi rujejwe gutora imanza rw'abashinga amateka n'abakenguza amateka ariyo pouvoir legislative.
Umushingwa manza Gustave Niyonzima avuga kandi ko ingaruka z'ayo majambo ari mbi cyane.
Dusanzwe tuzi yuko hari imanza zikomakomeye za politike, iyo zibaye usanga harimwo amategeko menshi ava ku mukuru w'igihugu mu rwego rwa pouvoir executive bitwereka ko butigenga. Nawe yaranavyivugiye rero ivyo bintu yabivuze birashoboka abo bazoba bagomba gucizo manza bazokwibuka iryo jambo babwiwe bagatinya kwicwa, kwangazwa, guruhabwa amamitasi ahandi bakisunga umurongo we yabaciriye, ntibakurikiza amategeko, ntibakurikije ivyo bigize, ntibakurikiza ukuri. Iyindi nkurikizi nuko umuntu wese uwo twita umujusticiable asanzwe aburana ashobora guheba amasentare yo mu Burundi akitura amasentare yo hanze yo yafise ubwigenge. Ikindi naco nuko ashobora kwironderera wenye n'ubutungane ugasanga akoze ibidakogwa arihoye kubera yabonye atari karatunganirizwa ngo yuzurizwe n'uwarasanzwe yo mwuzurira. Ivyo byose ni ibintu rero biteye ubwoba. Nk'impanuro umuntu yotanga nuko yosubira kuvuga ibindi bija mu murongo vyerekana ko hari ubwigenge bwa pouvoir judiciaire rw'urwego rw'abacamanza ko rwigenga, agakosora kamera nk'usaba n'ikigongwe abanyagihugu.
Nikuri yomhanuro yomushingwa manza Gustave Niyonzima turangiri jeku ikiganiro kwisoko cyo kuri uwa gatanu ruhuhuma mu 2022 mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha
cyari ikiganiro kwisoko.